Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi hano muri studio ya gatanu Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika.
Kugeza ubu turabona uwo muvuduko wo gutagaciro waragabanutse cyane. Kugeza kuri 2024 z'ukwezi kwa gatatu, toni faranga ryarataye agaciro 0.7%. Ubu bigenje n'umwaka ushize twiyo yari maze gutagaciro 2.7%.
Uwo ni John Rwangombwa, guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda, avuga uko abona ifaranga ry'igihugu ryifashe muri iki gihe. Tubafitiye kandi amakuru ajyanye n'imiryango irenga 800 akeneye ibiribwa mu Burundi, ndetse na Agathon Rwasa wo mu ishyaka FNL uvuga ko afite ubwoba bw'umutekano we. Izi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibagezaho mu kanya gato. Ntimuve ku maradiyo yanyu. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Rosine Munezero.
Urakoze Edi, mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Umuherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Igihugu cy'Ubushinwa cyatangaje ko kigiye kugara amahinguriro akora urudandaza rw'amahembe y'inzovu kuri uyu wa gatanu itariki ya 31. Ibyo ngo biri mu mugambi wa leta ho guhagarika urwo rudandaza hagati mu gihugu. Umugwi ujejwe gukingira inzovu muri Kenya uvuga ko iyo ngingo izaragize ingaruka. Uwo mugwi umenyesha ko mu Bushinwa igiciro cy'amahembe y'inzovu cyagabanutse gushika ku bice 60% muri imyaka itatu. Mu mwaka wa 2014 ikiro cy'ayo mahembe cyari ku 2,100 by'amadolari, nayo mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka akaba yarageze ku madolari 700 ku kiro. Leta y'Ubushinwa yasohoye iryo tegeko mu mpera z'umwaka uheze, ikavuga ko izo kugara amahinguriro n'amaduka yose atabifitiye uburenganzira. Ikigo kijejwe guhanahana iguranana ry'inzovu kivuga ko Ubushinwa aribwo bwa mbere mu rudandaza rw'amahembe y'inzovu. Ivyegeranyo byasohotse bivuga ko muri imyaka itatu, nako muri imyaka ya nyuma, inzovu ibihumbi n'ibihumbi zishwe ku rugero rw'ibice 30% mu mashamba cimeza ya Afrika hagati y'umwaka wa 2007 na 2014. Ingingo Ubushinwa bwafashe yo guhagarika urwo rudandaza ikaba yarashimishije abatari bake. Leta z'Ubumwe za Amerika za irabandanya kwiga uburyo hoterwa intambwe mu gikorwa cyo gutuza abagwanyi ba leta ya Kiyisilamu no gutora umuti w'ikibazo kijyanye n'impunzi. Ni mu gihe uramutswa Departement ya Amerika Rex Tillerson ariko arakora ingendo muri iyi ndwi mu gihugu cya Turukiya hamwe no mu ishyirahamwe OTAN. Tillerson asaba ko abo bacuditse hamwe muri iryo shyirahamwe berekana uburyo butomoye bagiye gukoresha kugira bongereza amafaranga yo gukingira umutekano. Ku rutonde rw'urwo rugendo, Tillerson atekanya kandi kuganira na bagenzi we ku bijyanye no gukomeza umutekano mu turere abagwanyi batugijwemo hamwe no gutahukana impunzi zituruka muri utwo turere. Urugendo rwa Tillerson rubaye imbere y'uko agendera igihugu cy'Uburusiya. Ibyahumurije abatari bake bivuye ko hari hatangajwe ko atazokwitabira uwo mubonano w'abanywanyi ba OTAN kuko yatekanya muri uwo mwanya kugendera Uburusiya. OTAN isaba Rex Tillerson ko yogumizaho ibihano by'uko Burusiya, akongera akabahumuriza ko perezida wa Amerika atazobatera umugongo mu ntumbero yo kujya gukorana n'Uburusiya. Inama nshingamateka y'ibihugu bya Buraya imenyesha ko yifuza ko hashyirwa imbere uburenganzira bw'abanyaburaya cyo kimwe n'Abongereza mu biganiro byo gusohoka k'Ubwongereza mu ishyirahamwe rya Buraya. Ibyo byatangajwe na Antonio Tajani umukuru w'inama nshingamateka y'Uburayi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu. Mwamenya ko Ubwongereza bwashikirije urwandiko kuri uyu wa gatatu mu ishyirahamwe rya Buraya kuruvuga ku itegeko rya 50 ribuha uburenganzira bwo kuva muri iryo shyirahamwe ku mugaragaro. Donald Tusk arongoye ishyirahamwe rya Buraya, hari nawe yakiriye urwo rwandiko, yatangaje ko ugusohoka kw'ico gihugu byatumye ibihugu 27 bisigaye binywana kurusha. Taske akavuga ko bazogerageza uburyo bwose kugira bagabanye ingaruka z'uburyo kubanyagihugu b'Uburayi amashirahamwe hamwe n'ibihugu bihurikiye muri iyo shirahamwe bwamenya kandi ko ubwongereza busabwa kuba bwahejeje kuri amadeni yose bufise imbere yuko buva muri iyo shirahamwe kumugwa mukuru wa Iraq Baghdad haturitse kibombe cyari gitezwe mu modoka yo mu bwoko bw'ikamyo ico gitero cabaye kuri uyu wa gatatu cyahitanye abantu 15 congera gikomeretsa abandi 45 igipolisi cyatangaje ko nyene gukora ico gitero yaturikije ibisasu hagati mu miduga yari tonze irindiriye gusakwa gushika ubu nta mugwi n'umwe uritiri ico gitero aho imosul abasirikare ba leta basanzwe bari mu ntambara yo kugwanya umuhari wa leta ya Kiisilamu ufise abanywanyi baharugwa mu 2000 bamaze igihe bakora ibitero bikomeye abagwanyi ba leta ya Kiisilamu basanzwe baratujijwe mu buraruko no mu burengero bwa Iraki kuva mu 2014 uwo muharukaba wahavuye ugwiza ibitero byawo mu tundi turere ikigo cha Amerika muri Korea cyatangaje ko umurindi w'ibikorwa biri mu karere ko kugeragerezamwo ibigwanisho bya nuclear muri Korea ya ruguru werekana ko hari imiteguro yo kugerageza ikigendajuru kigira gatandatu ivyo byatangajwe ku rubuga ngurukana bumenyi n'umugwi w'abahinga ukorera muri Amerika aho washize ababona amafoto y'ico kibanza yafashwe ku itariki ya 28 z'uku kwezi kwa gatatu ayo mafoto yerekana uruja n'uruza rw'imiduga muri ako karere hamwe n'ibikorwa byo kuvoma amazi mu kuzimu nibikoresho byo gucunga uruja n'uruza mu itangazo ryasohotse inyuma y'aya mafoto uwo mugwi wemeza ko ibyo bikorwa bihuye n'icegeranyo giheruka gusohoka nubwo vyerekana umugwi munini w'abantu bari mu myimenyerezo mu kibanza cy'abajejwe ibikorwa muri ako karere
Ayo yaramakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino kwisi mugejejweho na Rosine Munezero. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abayobozi muri Banki Nkuru y'u Rwanda baravuga ko imibare y'amezi abiri muri uyu mwaka igaragaza ko ubukungu bw'igihugu buzakomeza gutera imbere. Baravuga kandi ko ifaranga ry'u Rwanda rishobora kutazakomeza gutakaza agaciro ku kigero cyo hejuru nk'uko byari bimeze mu mwaka ushize w'2016. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa I Kigali mu Rwanda niwe waduteguriye iyo nkuru.
Imibare iherekejwe n'ibisobanuro by'abakuriye Banki Nkuru y'u Rwanda birashimangira ku rwego rw'imari mu Rwanda rutigeze rujegajega mu mwaka w'2016 ndetse no mu gihembwe cya mbere cya 2017. Komite ishinzwe politiki y'ifaranga muri Banki Nkuru y'Igihugu iragaragaza ko umutungo w'amabanki mu Rwanda wazamutseho 11.5% ungana na miliyari 2,200 z'amafaranga naho ku bigo by'imari iciriritse iyo komite igaragaza ko umutungo wabyo wazamutseho kuri 6.6% no kuvuga agera kuri miliyari 223 z'amafaranga mu gihe umutungo w'ibigo by'ubwishingizi wo uri kuri 13.7% bingana na miliyari 347. Umutungo w'ibigo by'ubwiteganyirize wo BNR bubarirora kuri 12.5% bingana na miliyari 610 mu mafaranga y'u Rwanda. Umutungo mbumbe w'ubukungu bw'igihugu mu 2016 wazamutse kuri 5.9% nk'uko bigaragazwa n'ikigo cy'igihugu cyibarurisha mibare mu Rwanda. Ni mu gihe mu 2017 ubukungu bw'u Rwanda bwitezweho kuzamuka ku muzandengo ya 6%. Abahagarariye Banki Nkuru y'Igihugu baravuga ko bafatiye ku mezi abiri ashize ya 2017 ubukungu bw'u Rwanda bushobora kuzakomeza kugenda neza. Banki Nkuru y'u Rwanda iravuga ibishingiye kuri bimwe mu bikorwa bifatwa nka nkingi za mwamba mu kuzamura ubukungu. Bwana John Rwangombwa ni guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu.
Twageje kureba uko byakwifata muri uyu mwaka nubwo tutarabona imibare itangwa na Ministeri y'Imari yuko ubukungu bushobora kuzagenda mu mwaka wose muri rusange, ariko mezi abiri abanza iyo turebye imibare yifatizo duheraho uko ubucuruzi bumeze, hari icyo twita gukomatanya iyo mibare yihuse ubu dukuyemo ubuhinzi, tubona n'ubundi byarazamutseho 5.8%, hanyuma ubwinshi bw'ibicuruzwa bukaba bwariyongereho 15.9% mu mezi abiri ya mbere y'uno mwaka.
Muri 2016 imibare ya Banki Nkuru y'Igihugu igaragaza ko ikinyuranyo cy'ibicuruzwa igihugu cyoherezaga mu mahanga nibyo cyavanagayo cyagabanutseho 5.9%, ni ukuvuga barirwa muri miliyoni zisaga 1,640 z'amadolari y'Abanyamerika kivuye kuri miliyoni zindi zisaga 1,750 z'amadolari y'Abanyamerika mu 2015. Bivuze ko ku bwa BNR bijya mu mahanga byiyongereyeho 7.1%, naho ibyinjira bigabanukaho 2.7%. Banki Nkuru y'Igihugu isobanura ko ibyo ari nako biri mu meza birashize igihembwe cya mbere 2017 iragaragaza ko ikinyuranyo cy'ibyoherejwe n'ibiva mu mahanga cyagabanutseho 25% n'ibice 2% bingana na miliyoni zisaga 220 z'amadolari y'abanyamerika kivuye kuri miliyoni zisaga 290 z'amadolari y'abanyamerika. Iki ni kimwe mu byo BNR ishingiraho yemeza ko ifaranga ry'u Rwanda rishobora kutazongera guta agaciro ku mpuzandengo yo hejuru imbere y'idolari ry'abanyamerika, aho mu mwaka ushize wa 2016 ryari ryataye agaciro ku 9.7%. Guverineri Rwangombwa akavuga ko n'ibiciro ku masoko bishobora kutazakomeza gutumbagira.
Kugeza ubu ngo turabona uwo muvuduko wo guta agaciro waragabanutse cyane, kugeza kuri 24 z'ukwezi kwa gatatu tubona ifaranga ryarataye agaciro 0.7%. Ubu bigenje n'umwaka ushize twiyo yari maze guta agaciro 2.7%, hanyuma tukabona uyu mwaka wose guta agaciro ifaranga bitazarenga 4%. Iyo tugeranyije uko tubona ibiciro bizaba bimeze muri uyu mwaka dukurikije uko ubukungu tubona cyane cyane ku bintu by'ubuhinzi byazagenda, tubona muri uyu mwaka dushobora kugira inflation cyangwa kuzamuka kw'ibiciro muri rusange bya 7% kugeza mu mpera z'uno mwaka.
Igihe ibiciro ku masoko byamanuka nta gushidikanya ko benshi bakwiruhutsa.
Biteye ubwoba, urasanga ikiro kigeze kuri 350. Wimba wari kugura ibiro 5 ufite abana tuwobuka ibiguzi ukuze umwana azagiye kirayo gute
ka umunsi ku munsi mu kwa mbere umupakistani yakoraga 15, ubu none uri muri 17,800 kurangura, nyuma birazamuka cyane.
Ariko nanone wareba ku bigaragara mu bihugu by'akarere u Rwanda ruherereyemo, birashoboka cyane ko izamuka ry'ibiciro ku masoko y'u Rwanda rishobora kuzakomeza. Nyirabayazana n'umusaruro muke w'ibiribwa n'izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Imibare igaragaza ko kenya ibiciro byazamutse 9% mu kwezi kwa 2017 bivuye kuri 6.4% byo mu kwezi kwa 12/2016. Uganda ho byazamutseho 6.7% mu kwa kabiri uyu mwaka, mu gihe mu kwa 12/2016 byari kuri 5.7%. Mu Burundi biri kuri 27.7% bivuye ku 9.6%. Tanzania ho biri kuri 5.5% bivuye kuri 5% byo mu kwezi kwa 12/2016. Ibi bimeze bityo mu gihe kigega mpuzamahanga cy'imari IMF cyo gisanga ubukungu bw'isi muri rusange buzazamukaho 3.4% muri 2017 bivuye kuri 3.1% bya 2016. Iki kigega kirateganya ko ibihugu byateye imbere ubukungu bwabyo buzazamukaho 1.9% buvuye kuri 1.6% byo mu 2016. Ubukungu mu bihugu biyinga yinga iterambere n'ibikiri mu nzira y'amajyambere buzazamukaho 4.5% buvuye kuri 4.1%, naho ubukungu bw'ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara ari naho u Rwanda rubarizwa buziyongeraho 2.8% buvuye kuri 1.6%. Kimwe mu bizazamura ubukungu munsi y'ubutayu bwa Sahara n'izamuka ry'ibiciro by'ibicuruzwa by'ibanze ku masoko mpuzamahanga. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Mu gihe mu Rwanda havugwa guteza imbere ibikorerwa imbere mu gihugu, abakora ibikomoka ku mata bagaragaje ko ubuziranenge bwabyo bugikemangwa. Ibi babivugiye mu nama yahuje aborozi b'inka, abafite inganda zitunganya ibikomoka ku mata n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Sumta Kaboyi i Kigali niwe wakurikiranye iyo nkuru.
Mu nama yahuje abakora imirimo inyuranye y'ibikomoka ku mata n'ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda, hagaragaye ko hakiri inzira ndende mu kwemeza ko u Rwanda ruzakoresha ibikomoka ku mata bikorerwa imbere mu gihugu. Abayobozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge mu bushakashatsi bakoze basura abantu bose bafite inganda zikora ibikomoka ku mata, batangaje ko basanze ubuziranenge bwabyo bugerwa ku mashyi. Ikibazo gikomeye cyane cyane n'icy'abantu bita ko bafite inganda zitunganya ibikomoka ku mata kandi babikora mu buryo butanoze, ndetse bushobora kuzana ingaruka mbi ku buzima bw'abantu. Bwana Ndori Samuel afite uruganda rukora ibikomoka ku mata mu karere ka Rubavu, yemeza ko abantu bakora umurimo nk'uwe batarabyigiye ari bo bisha akazi kabo.
Ngenda akoresha ansemansema direct akambaraje kamwe nkoresha nkagura 111, undi we urumva yaguze litiro 5 aziguza amafaranga 560 ahise akoresha, ariko iyo ni fromage iri ku isoko. Biratangaje, biteye n'isoni iyo umuntu agiye mu nkazi ze bwite umushumba akamukamira amata ngo ayanywe, amubwiye ati sinywa amata adatetse, ariko akarya fromage y'amata adatetse. Kandi iyo fromage ni mbi cyane kuruta ya mata, kuko uko processing yo kuyikora igenda niko bakterizi yongera kuruta gukama amato gahito yawo.
Mu nama yahuje aborozi b'inka, abatunganya umusaruro uturuka ku nka, harimo n'abayobozi mu nzego z'ibanze, bafashe umwanzuro ko mu minsi iri imbere bagiye kureba abantu bakora ibikomoka ku mata bitujuje ubuziranenge bakabakura muri uwo mwuga. Madamu Kanyange Christina ni umuyobozi wungirije w'akarere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba.
Umuntu arabyuka mu gitondo agatekereza business, nta nubwo ayitekereza, ahubwo areba ibyo undi yakoze kandi yabikora ntazi igihe wa wundi uri kubikorera yafashe abitekereza, ntazi igishoro yashyizemo, we agafata agapfa gupfunyapfunyika kuriya twabonye bari kubipfunyikira mu safuriya, bakazana barangiza ngo baje kugaburira abantu fromage kandi ari mikorobe bari kubaha. Mu karere ka Ngororero utujuje ibyangombwa tuzasanga bimeze kuriya, we arabafunze.
Ihuriro ry'abakora ibikomoka ku mata risobanura ko urugaga rwabo rukeneye ko hajyaho itegeko rigena uburyo ibikomoka ku matungo byagurishwa, bakemeza ko byaca akajagari kabiyitirira uyu mwuga. Madamu Murungi Florence ahagarariye iri huriro.
Nta tegeko rihari rishyiraho ibiciro by'ibyo dukora, ari nabyo ngira ngo twahoze tuvuga tubona ko ari ngombwa kugira ngo habeho itegeko rishyiraho igiciro cya fromage nk'uko tubibona mu zindi sector. Kugeza uyu munsi umuntu wese aragurisha fromage uko abyumva. Hari aho usanga zigura 2500, hari aho usanga zigura 5000, ugasanga rero igiciro ntabwo gihamye. Ibyo rero ni bimwe mu mbogamizi tubona kandi turimo gushaka igisubizo.
Nubwo hakomeje kuvuga ubuziranenge buke mu bikorwa mu bikomoka ku mata, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge Bwana Raymond Murenzi asobanura ko n'abaguzi bakwiye kujya babanza gushishoza mbere yo kugura ikintu icyo ari cyo cyose, bakareba ko cyujuje ubuziranenge.
Twongera agaciro k'ibyo dukora. Niba fromage aho kujya ngo igurishe 3 izagura 5, ariko yujuje ibisabwa, bitwaye iki? Hari umuguzi bakubwiye ko atabasha kubigura, ahubwo ko ikibazo kiri hagati muri twebwe, umwe igurisha 3 n'akayigurisha 5 n'akayigurisha 7. Umuguzi aho kugira ngo yivuze menshi yakwemera kongera 1,000 cyangwa 2,000 akagura ikintu kiri safe kimeze neza. Uyu munsi ni Made in Rwanda. Made in Rwanda ntabwo ishoboka tutazamuye agaciro k'ibyo dukora.
Urugaga rw'abakora ibikomoka ku mata n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda batangaza ko mu gihe kitarenze ukwezi kumwe abantu bose bashinze inganda zikora ibikomoka ku mata zitujuje ubuziranenge bazaba bafungiwe. Mu nganda 23 zikora ibikomoka ku mata, inganda 7 zonyine nizo zifite ikirango cy'uko zujuje ubuziranenge. Asumita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Yimwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Umuyobozi w'ishyaka FNL akaba na vice president w'inama nshingamateka mu Burundi Agathon Rwasa akomeje kuvuga ko afite ubwoba bw'umutekano we. Ibi Rwasa abivuga mu gihe akomeje kuvugwa amakuru yuko abayoboke be nabo bamaze iminsi batabwa muri yombi abandi bakaburirwa irengero. Ibi Rwasa yabyemeje mu kiganiro giranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije ukorera hano i Washington DC.
Abandi barundi benshi bwabo bacambara avugwa yuko nshobora kugandaza umwanya n'umwanya ibyo tangaza, kuko hano mu Burundi turabimenyereye ko abantu bagandagurwa, gusa kibabaje nuko bagandagurwa n'imeze ibyo babakandaguye. Icyo umuntu akora rero, iyo umuntu yumvise amakuru nk'ayo ntayafata minenego, yagerageza gufata ingingo zo kurinda umutekano we uko ashoboye. Uvuge umutekano w'umuntu bwa mbere ni wenyine ubwiwe, inzego z'umutekano naho zikora ziza zongera ku ngingo umuntu wenyine ubwiwe yafata.
Hari ingingo mwebwe mwashobora kuba mumaze gufata canke Leta y'u Burundi yabimaze gufata kugira ngo ikingire umutekano wanyu bimwe bikomeye yikuru birushirije?
Novuga ngo ko bumvise amajambo canke ibihuha, niko hacafatwa ingingo aho kanya. Bwabo jewe ku bwanje nirinda kugira amambuma atagira ta kintu kininiya atana, irinda kwitembereza ngakora ibyo ntegereje gukora ahasigaye nkacana umuhira nkitekereza nkarindira ibikurikira.
Muravuze ko bato kurikiza amajambo canke ibihuha, birashobora kuba ari ibihuha?
Yega, kenshi ngo urukuru kuri burya niba inkuru, ntawe ushobora kubifata minenego tuzi yuko hano mu Burundi maze kubona ahantu abantu bicwa harimo abategetsi harimo abantu bakomakomeye mu gisirikare bafite nk'ifite rya generali abona nka Hafsa Mosi yari umushinga w'amateka muri East African Legislative Assembly n'abandi kandi bose urumva n'abantu baba bafise ababacungereye umutekano
mwebwe gushika ubu hari abantu mwikeka canke imirwi mu wamwikeka ishobora kubagandagura
urabona ibya hano mu Burundi biragoye abagiye baraganda kugwa amwe wumva ngo nabagwana bari hanze abandi nabo ngo bari ndani urumva dushobora kumenya neza ibyo ari byo mu gihe atamatohoza yabaye akerekana by'ukuri ububisha bumaze kuba canke bumaze imyaka ingahe buri ko buraba kugwa n'abandi rero atamuco uhagije uhari icyo umuntu akora gusa no kwirinda uko ashoboye kose
mu banywanyi bamizero hariho abahagarikwa bakoze ibyaha hariho abagirizwa ko aribo bagandaguye umutama mu minsi heze w'imyaka nka 70 ayo makuru niyo
ukurikiranye abari hafi yaho baravuga yuko ivyo byabaye imbarutso yo kugira ngo bafate abantu guko bari basanzwe bipfuza icyo bacyoze cyo tuma babashika kwiminwe mugabo icyo nemera ni kimwe umuntu uwo ari we wese nta n'umwe ashaka kubahejuye amategeko akoze ibyaha ikagaragara ko yakoze ibyaha kuyo bihanirwa n'ibintu bisanzwe rwose mugabo ukagenda ugasanga abantu bari mu kabari ugafata ngo bari mu nama dushobora kwerekana icyegeranyo cy'ibyo bariko baraganira ko ntiwerekanye urutonde rw'ibibazo bariko bariga bari mu kabari nk'abandi bose akaba rwo ngo barimo bonyine kuki ibyo biba aha bikaba hariya bikaba n'ahandi
mu gusozerana nshaka ndababaze abanywanyi ba mizero canke bo ruhande murongoye mubamenya gute barafite amakarata
amakarata si ngombwa mugabo barundi bazi urundi ni buto turazi ne none ko amizero ko ari ikintu cabayeho nyine kubera ku gahoto nyine k'ubutegetsi imigambwe ko bayisambaguye uko bishakiye hanyuma abo bavuze bati nibo barongora imigambwe kumbure abanywanyi ntibabakurikire abanywanyi rero bumva barazi nanye
murafise amabanga akomeye cyane rwose mu nama nshinga amateka ikintu mugiye gukora cyane ikintu mwibaza mwakora kugira ngo niba hariho abanywanyi banyu bahohoterwa ika umutekano wanyu nawo nyene udacungerewe cyane rwose ikintu mwasaba muri iki gihe ni iki mu kanya gato
n'iki ndusaba ni uko umukuru w'igihugu n'umugambwe akomoka nuko bumva yuko buno Burundi ari Burundi bw'abarundi bose hanyuma bakarekera uwo ari we wese uburenganzira bwiwe bakareka imigambwe ikitunganya iyo nyine niba ashaka yuko imigambwe ikora nk'uko umugambwe CNDD-FDD ubyifuza abanyamigambwe akaba ariyo bitorera babarongora ntibabagenerwe n'umugambwe uri ku butegetsi intwaro igatwarira bose abari mu nzego bakumva yuko inzego z'igihugu zitandukanye rwose n'imigambwe bakomokamo umwe wese agakora kugira ngo iki gihugu gitere imbere nayo bagumye muri ibyo byo kumva yuko umugambwe mu burutisha igihugu mu by'ukuri ni hamwe tuzokwama twibaza ngo twagize intambwe imbere tugasanga twasubiye inyuma
agaton rwasa mukuru wa urunani amizero akaba n'umukuru wa uruhande urundi ruhande wa FNL murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye
murakoze namwe
radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubu tugeze kuri wa mwanya tubategurira ikiganiro cy'ubuzima icy'uyu munsi turabagezaho ikiganiro Dionis Nizigimana ushinzwe gahunda ya leta yo kurwanya malaria yagiranye na mugenzi wacu Oriane Tangishaka baravuga kuri malaria yagizwe ikiza muri icyo gihugu
murakoze kumbaza icyo kibazo ubwa mbere hoho iyo ingwara itangajwe yuko ari keza nuko tuba twabonye yuko ibiharuro byagiye birongerekana kugeza aho birenza urugezo rudasanzwe muri iki gihe rero ingwara ya malaria yaraduze rwose guhera mu mwaka uheze kugera no mu ntango z'uyu mwaka nyene ibiharuro byagumye biduga hama tugiye kuraba ku rugezo dushobora gupimira ko kugira ngo tuvuge yuko indwara yabaye ikiza iyo ndwara rero twabonye ibiharuro byamaze kurenga aricyo gituma ubushyanganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya ikiza rero nyanganda sida bwaciye buvuga yuko turi imbere y'ikiza cya malaria kandi dukwiye kugihagurukira
ego none nk'imigambi nyamukuru mufise mu kurwanya malaria muri iki gihe ni iyihe mushira imbere cyane cyane muri iminsi
ubwa mbere hoho hari imigambi dusanzwe twama dukora misi yose mugabo mukuru muri iki gihe turi imbere y'ikiza cya malaria iyo migambi tuca twikora twivuye inyuma ubwa mbere hoho umugambi wo gukingira abenegihugu umugambi wo kingira abene igihugu ubwa mbere no kugira ngo dushobore gupompa aha mu mihana y'abene igihugu kugira ngo turabikunde dushobora kwica ya mibu itera malaria ubwa kabiri wundi mugambi no kukwiragiza no guha abene igihugu imisegetera imisegetera isanzwe ya mitangwa itangwa kuri bajya ba bakenyezi bibungenze baza kwipimisha n'indi misegetera ihabwa abana baje kurucanjo rw'agaseyama ko ku myaka 9 ubu kandi ariho noneho turiko turitegurira nyisekeza naryo nyene kugira ngo zotange imisegetera mu gihugu cyose muri mwaka w'2017 iki nacyo tugira muri iki gihe turi imbere y'ikiza turiko tuguma duhimiriza abene igihugu kugira bijukire kugira ngo bashobore kwikingira indwara ya malaria aricyo gituma duteye akamo abantu ariko baratwumviriza kugira ngo bashobore gukoresha imisegetera icyo yagenewe kuko tubamaze kubibona yuko abantu bayikoresha ikitagenewe aricyo gituma mbere dushobora kuvuga yuko aricyo gituma iyi ndwara ya malaria yabaye ndanse reka ariho n'ibindi byinshi ngira ngo tubashobora kuza turabivugana bukeye
yego
Unaho tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya sporo n'imikino ayo uyu munsi turayagezwaho na mugenzi wacu Fidel Nyonga.
Urakoze Edi ku makuru y'inkino tubafitiye muri iki gitondo dutangurire ku makuru yerekeye inkino z'umupira w'amaguru zo guhiganirwa kuja mu gikombe cy'isi yose zabaye ku munsi wa kabiri mu karere ko muri Amerika mu manuko mu rukino rwahuje Brazil na Paraguay. Brazil yatahiye insinzi y'ibitsindo bitatu kubusa ivyo bitsindo vyinjijwe n'abakinyi Philippe Coutinho, Neymar na Marcelo. Muzini nkino zabaye Bolivia yatsinze Argentina ibitsindo bibiri kubusa, Peru yatsinze Uruguay ibitsindo bibiri kuri kimwe, Chile itsinda Venezuela ibitsindo bitatu kuri kimwe, mu gihe Colombia yatsinze Ecuador ibitsindo bibiri kubusa. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Iyi ni inkuru yerekeye umupira w'amaguru ibandanya kuvugwa ni yerekeye igihano ishyirahamwe rijejwe umupira w'amaguru ku isi FIFA ryafatiye umukinyi kirangiranwa mu gihugu cya Argentine Lionel Messi. Ishyirahamwe FIFA ryamuziririje inkino zine n'umugwi nserukira gihugu wa Argentine zo guhiganirwa kuja mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kizobera mu gihugu cy'u Burusiya mu mwaka uza kubera yatutse umwunganizi w'umuhagarikizi w'urukino rwahuje Argentine na Chile ku munsi wa kane w'indwi irangiye. Mwitangazo umugwi akinira wa Barcelona werekanye ko utangajwe kandi ubabajwe n'igihano ishyirahamwe FIFA ryamufatiye. Uwo mugwi wavuze ko ico gihano kirengeye urugero ko kidakwiriye kandi kirengeye ikosa yagirizwa ko yakoze. Umugwi Barcelona ushaka kumenyesha ko ubandanya gushigikira Lionel Messi uvuga ko ari umukinyi w'akarorero kubijanye no kugene yigenza haba ku kibuga c'umupira w'amaguru canke hanze yaho. Ingingo yo kumuziririza gukinira Argentine mu nkino zine zo guhiganirwa kuja mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru co mu mwaka uza yafashwe n'ishyirahamwe FIFA amasaha 5 n'igice imbere ko Argentine ihura na Bolivia. Urukino Bolivia yatsinze Argentine ibitsindo bibiri kubusa ku munsi wa kabiri. Lionel Messi azoziririzwa gukina mu zindi nkino zitatu zimirije zizohuza umugwi nserukira gihugu wa Argentine n'ibihugu bya Uruguay, Venezuela na Peru. Turangirize ku nkuru yerekeye umukinyi w'umupira w'amaguru wo mu gihugu cya Kenya Clifton Miheso yitwaye mu ishyirahamwe rijeje umupira w'amaguru ku isi FIFA ku vyagirizo vy'uko yafatiwe ko inkoho kugira ahagarike kontra yari afitaniye n'umugwi yakinira Golden Arrows wo mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Miheso avuga ko ivyo vyabaye ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka mu biro vy'umugwi w'umupira w'amaguru Golden Arrows mu gisagara cya Durban muri Afrika y'Epfo. Clifton Miheso muri kigihe afise imyaka 24 ariko arondera ko umugwi Golden Arrows ufatigwa ibihano. Ashaka kandi ko ahabwa amadolari 222,000 vy'umushahara aheraniwe n'uwo mugwi. Umugwi Golden Arrows urahakana ivyo vyagirizo. Kuva ico gihe uwo mugwi waranse kugira ibindi uvuga kuri ivyo vyagirizo. Umuavoka wa Clifton Miheso avuga ko umugwi Golden Arrows wananiwe gutanga amakuru yerekeye ivyabaye. Clifton Miheso amaze guserukira umugwi nserukira gihugu wa Kenya inshuro 14 ahamaze kwinjiza ibitsindo 5. Ni kuri inkuru turangirije ko amakuru y'inkino twahita twabateguriye muri iki gitondo.
Shuti mwarimu duteza matwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye mu izina ry'abagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza matwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishize hamwe ni Fatuma Alimas Kalala amakuru mwayagejweho na Rosine Munezero naho kuri mikro hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze mu ryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.